Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banwanye mwabonye kingura ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Uwa gatandatu muhire mwese banwanye bacu aho muri hose. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nacyo nyuma yacyo turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru y'ibiyaga bigari. Ubwongereza buhanganye n'urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu ku kibazo cyo kohereza abimukira mu Rwanda. Ubwongereza burasaba ko ruvugururwa nyuma yaho abacamanza barwo bahagaritse ingendo zohereza mu Rwanda abasaba ubuhungiro. Temistocle Mutijima araduha inkuru irambuye.
Kuva uyu mwaka watangira, abategetsi b'Ubwongereza bamaze kubona hafi 70,000 by'abimukira binjira mu gihugu bambukiye mu muhora la Manche mu mato matoya baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Umubare w'abambutse mu 2022 warenze 45,000. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yakomeje kwizeza mu magambo ye guhagarika ayo mato. Umwaka ushize rero Ubwongereza bwagiranye amasezerano na Leta ya Kigali azatuma umubare utazwi w'abimukira woherezwa mu Rwanda ngo abe ariho dosiye zabo zisuzumirwa. Ibyo ni ibijyanye no gusaba ubuhunzi ndetse no gutuzwa, kandi nta burenganzira bafite bwo kujurira. Bijyanye n'aya masezerano, Ubwongereza bwamaze kwishyura u Rwanda $150,000,000 z'amadolari ya Amerika. Bwana Rishi Sunak ku bijyanye n'aya masezerano yagize ati:
ni mashya azagera ku ntego, ariko kandi nizera ko anajyanye n'inshingano mpuzamahanga dufite.
Icyakora abacamanza mu rukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu ibi barabyanze. Ubwo indege ya mbere yiteguraga kuguruka yerekeza mu Rwanda mu kwa gatandatu k'umwaka ushize, uru rukiko rwasohoye ikizwi nk'icyemezo nomero 39 gitambamirizo ngendo kubera ko zisa nk'izihonyora amasezerano y'inama y'Uburayi ku byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu Ubwongereza bwashyizeho umukono. Inama y'Uburayi ntabwo ibarirwa mu nzego z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu gusubiza kuri ibyo, Leta y'Ubwongereza yateguye itegeko rishya rizajya ritesha agaciro ibyemezo byafashwe n'urukiko rw'Uburayi. Umushinga waryo uburimo kugibwaho impaka mu nteko nshingamategeko. Kandi mu nama yagiranye n'inama y'Uburayi muri iki cyumweru, Minisitiri w'intebe Sunak yavuze ko azagerageza kumvisha abafatanyabikorwa b'Uburayi ko hakorwa amavugururwa mu rukiko bwarwo. Yagize ati:
turashaka gukora ibishoboka ngo urukiko rw'Uburayi ruhore rwitwara mu buryo buboneye, rukore neza kandi mu mucyo.
Bamwe mu basesenguzi bavuga ko Uburayi butari mu mwuka mwiza wo kuganira n'Ubwongereza nyuma y'aho iki gihugu kivanye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Madame Camino Morutera Martinez ni umushakashatsi mu kigo giharanira impinduka mu Burayi. Ati:
ntabwo mbyizeye neza ko bazatera intambwe ngo binjire mu mavugurura y'ikindi kigo cy'Uburayi ngo barashimisha Bwana Sunak na guverinoma ye itavugirwamo bijyanye na gahunda y'abimukira.
Bamwe mu ishyaka rya Sunak ry'abatsimbaraye ku mahame ya kera barifuza ko Ubwongereza buva mu nama y'Uburayi bukanivana mu masezerano yayo ku burenganzira bwa muntu. Igihugu cyaherukaga kuva muri uwo muryango ni Uburusiya bwawirukanywe mu mwaka ushize nyuma yo gutera Ukraine. Kuko Ubwongereza bwakwivana muri uyu muryango, Madame Camino Morutera Martinez ati:
uguhangana n'ibikangisho bya ni muduhe ibyo dushaka cyangwa se twivane mu masezerano y'Uburayi ku burenganzira bwa muntu no mu nama y'Uburayi. Igisubizo gishobora kuba rwose nta kibazo, nimukomeze mugende mube Leta y'igicibwa nk'uko Uburusiya bumeze. Nibwira ko byaba ari ikosa ku Bwongereza gukora ibyo muri iki gihe, na cyane ko nk'uko mbivuga dufite intambara hafi aha ku muturanyi muri Ukraine.
Abagera kuri 1/4 mu bimukira baje mu bwato butoya mu 2022 bari Abanyarubaniya. Ubwongereza bwasubije mu gihugu cyabo abagera ku 1,000. Minisitiri w'intebe wa Rubaniya mu kwezi gushize yavuze ko Ubwongereza burimo guteshwa umutwe n'ibibazo by'abimukira.
amakuru y'ibiyaga bigari atujyanye noneho mu Burundi. Abahinzi bo mu ntara z'amajyaruguru nizo hagati mu gihugu barasaba uruganda rw'ifumbire Fomi kugabanya ibiciro, kuko bamwe na bamwe badashobora kubona amafaranga yo kugura umufuka w'ibiro 50. Ijwi rya Amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Murayigezwaho na Desire Hatungimana ukorera I Kigali mu Rwanda.
Intumwa z'ubushikiranganje bujejwe uburimyi ziri kumwe n'izihinguriro gifumbire Fomi ziri mu ngendo mu ntara zimwe zimwe zo mu gihugu hagati kwiraba ingene ifumbire rya Fomi ryatanzwe mu isekeza riheze, zimenyesha ko zasanze igikorwa cyo gutangira ifumbire cyagenze neza. Hermenegilde de Manyange, icegera cy'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire Fomi, aremeza ko imyidogoro y'abarimyi iteri gabanuka afatiye kuri kahise.
Tuca tuduga ruguru twisunze iki? Twisunze cyane cyane intara zikoresha ifumbire nyinshi. Aha nasha nabamenyesha yuko intara duciyemo zikoresha ibice bishika 60% gifumbire ikoresha mu gucose cy'u Burundi. Gitega, Karusi, Ngozi, izo ziza imbere. Muti none mwabisanze gute? Vyukuri n'izo ntara zose. Bose baremanga bakemeza yuko ibibazo bagiye baragira mu marima yaheze yuko kuronga ifumbire kuri kiringo c'impeshi atakibazo na kimwe bahuye na yuko itango gifumbire ku mpeshi ryagenze neza cyane gose.
N'abarimyi bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barashima ko iyo fumbire mu bwoko bwa Fomi yabashikiriye ku gihe mu irima ry'impeshi kandi ku mwimbo wa kino gihe wifashe neza. Ariko bamwe muri bo bamenyesha ko badafise ubushobozi bwo kugura ifumbire ya Fomi ku rugero rw'umufuko w'iro 50, bagasaba kuroswa amazu y'idandarizo mu gihugu hagati ibaronsa ku rugero ruto ruhuye n'uburyo bafise. Nkuko uno murimyi abivuga,
hariho abene gihugu usanga badashobora gukomanda umufuko ukwiye cyangwa ugasanga amafaranga ntibashobora kuyaronka muri uwo mwanya ariko aragira komanda. Ejo nasaba ko bodugira nka magaze icuruza umuntu akaza n'amahera abona nyamba keneye ibiro 2 namba keneye ibiro 3 bakabimuha kugira ngo ashobore gukurikirana indimo ziwe.
Icyo kibazo kirazwi imihinguriro gifumbire Fomi nkuko ababijejwe muri iryo hinguriro babivuga. Icegera cy'umuyobozi mukuru waryo akavuga ko icyo gisabo cy'abarimyi bafise amikoro make kiriko kirigwa
kuhindura kugira iyo mikoro make. Nabo turabica twobaramira mu dufuko tw'ibiro 10 tw'ibiro 5 ico gisabo turamaze kuvumva mwishira hamwe Fomi. Rero nk'abahinga turiko turagerageza kura batugikorereko turabicoshoboka turabe ukuntu coshobora kuja mu ngiro.
Naho twigoro twa leta canke ihinguriro ry'ifumbire Fomi ari twinshi kugira abarundi baronke umwimbo isindimwe mu mitumba nizo bakundira kuko irangwamwo umururazi mwinshi. Abahinga ba kaminuza y'u Burundi mubijanye n'ivyunyunyu vy'isi bavuga ko isi ndi mwiteri tituka ari nacyo gituma umwimbo utigerwa mwinshi nk'uwo mu myaka iheze nubwo hakoreshejwe ifumbire ya kijambere. Salvatore Kaboneka n'umwe muri abo bahinga bakaba nabigisha ba kaminuza y'u Burundi.
Kubaza irya by'umururazi w'isi ni aluminium, wa aluminium ne yari igariye mu masi wacu. Nukuvuga yuko turetse aya masi yo mu biyaya aha imbogo gusa bagomba mukomasoho yongoranira hari amasi yose 75% nayo masi yarakambutse mu byunyunyu byose. Nagitangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabe kuko ivyunyunyu byaragiye bitwawe nayo maza nyengetera akagenda bitwaye bitwawe niyo nkukura yamizako na masa meze nabi cyane.
Ikindi kibonekeje muri izo ngendo zo kuraba itango gifumbire rya Fomi mu ntara zirangurirwamo cyane uburimyi nuko bamwe mu barimyi bataramenya urugero bisunga mu gukoresha ifumbire ihingurwa n'iryo hinguriro. Emile Kamwe n'ubusa umuyobozi w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi asaba inyigisho ku barimyi bo muri iyo ntara.
Kuva igihe Fomi itanguye gukora ifumbire yayo, ingero mwenegihugu yategereza gukoresha ubwoko bumwe bumwe bw'ifumbire, navuga yuko batarabyigishwa neza. Nico gituma twagira dusaba yuko Fomi yokongeramwo n'igisata kijejwe kuza kirigisha abenegihugu ukuntu iyo fumbire ikoreshwa ku rugero ruzwi neza, umwenegihugu akama azi yuko imbura mu ibango rimwe akoresha urugero urunorunoro ku buryo ayikoresha atihenze kuko niho usanga iriko iragirira akamaro umwenegihugu.
Ahicegera cy'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire Fomi avuga ko amahugurwa ku kuntu iyo fumbire ikoreshwa aza yaratanguye. Kanabigisha ba kaminuza basanzwe ari n'abahinga mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi basaba ko hoba amahugurwa menshi y'ukuntu umwavu uhingurwa wukoreshwa ku rugero udatitura isi. Banasaba kandi ko bishobotse hoba kuruhurira isi ndimwa mu gukurakuranya ibiterwa. Ihinguro ry'ifumbire Fomi ry'abikorera utwabo ryashinzwe i Bujumbura mu mwaka w'2019 kugira rinonse ifumbire abarimyi bahora bikora ku yaho riva mu bihugu bigize umuryango wa Buraya. Hari nyuma yaho ibyo bihugu bifata ibihano Leta y'u Burundi kubera indyare za politiki zadutse mu gihugu mu mwaka w'2015.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Barakoze abanyamakuru bacu Temistocle Mutijima na Desire Hatungimana barangije kutugezaho rero amakuru y'ibiyaga bigari. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na Leta ya Malawi yataye muri yombi impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga 400 muri bo harimo abana 100 bakomoka mu Rwanda mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na Innocent Magambi uyoboshyira hamwe Inu Advocacy riharanira uburenganzira bw'impunzi.
Narose makuru avuga yuko abafise impapuro zerekana ko ari impunzi babatwaye mu nkambi, hanyuma abafise impapuro za pasaporo cyangwa bafise impapuro zibemerera kuba mu gihugu no gukora ibyashara babwiye bagume muri prison centrale yo muri Rirongwe bita Maula kugira baze barabe ko izo mpapuro arizo, hanyuma bamenye ukuntu babarekura.
Abo muvuga batwaye mu ikambi baraye batwaye mu ikambi ya Zaleka canke hari indi kambi babatwayemo yinda atari Zaleka?
Oya, nta yindi kambi, ni kambi ya Zaleka niyo babatwayemo.
Mbega ahanini kuki bava mu ikambi ya Zaleka bagashima kuja mu gisagara, iyo kambi bayihora iki? Ni kubera iki batariko barashaka kuyijamo?
Inkambi ya Zaleka igiye kumara imyaka 30. Yuwoba uri impunzi ngo umare imyaka 30 ufungiwe ahantu, ubwirwa ati ntusoke mu nkambi, ntukora akazi kemewe na Leta hanze y'inkambi, imibereho ibigoye cyane. Nk'abantu b'abanyeshuri ni ngombwa ko bava mu nkambi bakaza kwigira amashuri ya secondaire, amashuri makuru hanze y'inkambi, nta university ifite mu nkambi. Hariho ibituma byinshi. Mu myaka iheze Leta ya Malawi yaratanze uburenganzira ku mpunzi zimwe na zimwe kugira zishobore kuba hanze y'inkambi zikora ibyashara, barabahaye impapuro. Mu nkambi ubu uye abantu bake bakira uburyo bwa PAM n'amafaranga 10,000 hamwe n'400 ya Malawi. Ayo mafaranga yari munsi idorale 10, niyo mafaranga umuntu yakira ku kwezi ashobora kumumaza ukwezi. Ayo mafaranga ni make cyane. Ni kuvuga iyo umuntu afise ivyumviro n'ubundi buhinga bwo gukora no kwironderera, nta gituma ashobora gupfira mu bana mu nkambi ya Zaleka. Rero benshi bavayo kugira barondere ubuzima, barondere ibibafasha, kandi nta muntu biba, ahubwo bateza imbere igihugu. Uretse gusa ko abantu bamwe na bamwe bafise politike zimwe zigondamye, usanga bashaka gukoresha ikintu icyo cyose gikozwe n'inyambukira, bagashaka kuyikoresha nk'igikoresho cerekana yuko abantu bavuye hanze bariko baratera imbere kurusha abanyagihugu.
Hanyuma iyo mugerageje mwebwe mukora mu gisata c'impunzi canke bonyene nk'impunzi ubwabo bakagerageza gusigurira ivyo vyose mudusiguriye, ubutegetsi bwa Malawi bubivuga kwiki? Kuki batabatahura kuri ivyo bibazo bafise inyuma y'imyaka 30?
Ivyo ni ibintu bitangaje cyane, ariko uraza amareta yagiye abaho benshi ntibashitse kuri kino kibazo nk'uko ino Leta nshasha iriko irabitwara. Mu minsi iheze twarabonanye n'umukuru w'igihugu ndamwiganira, nsanga umutima wiwe ushobora kuba uri ahantu heza, ariko abo yahaye akazi ugasanga ivyo bamushira n'ivyo bavuga n'ivyo bakora ntibigenda neza. Yambwiye ati ngende mbonane na ministre was affaire interieur, haheze ukwezi kurenga atarampa mubonano. Ni kuvuga arazi yuko imigambi yiwe ihushanye cyane n'ibyumviro byanje. Wumvirize ibyo agenda avuga, hariho akantu k'akazikira, hariho akantu ko kishari agenda bivugana. Amaze gutanga ibiganiro byinshi cyane mu binyamakuru, ariko ugasanga ni bya biganiro bigenda byerekana yuko impunzi turi babi kandi dushobora kono na umutekano wa kino gihugu.
Mwavuze yuko hariho abakiri mu gasho barindiriye kuraba ko ivyangombwa vyabo bizoba vyujuje amategeko. Impunzi iramutse ifise ivyangombwa hari ntambamye igira mu gukora imirimo itandukanye irimo ubudandaji, harabisanze mu gasho kandi bafise ivyo bipapuro.
Erega umusako irisekeza ryo gufata abantu ntiryafata impunzi gusa. Hari umugabo yatubwiye yuko abinjiye mu nzu yiwe bari abapolisi bagera kuri 15 mu gihe ariko aragerageza gufata twafata abandi bariko barafata nyene utubuntu nyene bashira mu mifuko bagenda bagira gute batarika. Undi nawe yavuga ati igihe bagiye kumufata bagwana n'inzoga, ni kuvuga bo bafata batarika amakarato y'ibiyeri bagenda bafata uwari we wese. Hari nk'umunyarwanda w'umumenyesha makuru afise ikimuranga ko ari umunyarwanda kandi yahawe uburenganzira na leta marawi gukora muri kino gihugu mu minsi runaka, ariko baramufashe ntibashobora kumwumviza. Ni kuvuga ni vya bintu by'ishare vwati abantu bose tugenda dufata bo abava mu karere k'ibiyaga bigari.
Hari amakuru ijwi rya Amerika yaronse avuga ko harimo n'abana bafashwe. Abana bafashwe barikuwe bari kumwe n'abavyeyi canke
abafashwe nabo bafise imiryango nkabo bafise impapuro zimwe bita retati baraye barekuwe n'abarindiye yuko leta ibaha inyishu ko bazoba impunzi canke batazoba impunzi. Hari abafise imiryango yabo, hari nk'ababo bafashe abana bamaze kugenda ku ishuri bagarukanye n'abasigwa n'ababanyi. Hariho nk'abana bafashwe ugasanga ababyeyi babo birutse, byari ibintu bitumvikana ariko aboe bobo bamaze kubarekura. Ariko n'imiryango y'abafise impapuro zibaranga bamwe nabo nyine bacafise abana babo.
Innocent Magambi mutwara ishamwe Inua Advocacy gishinze guharanira agateka k'impunzi muri Malawi, tubashimire cyane kuri kano kanyamuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uburundi bwohereje kuri uyu wa kane igice cya mbere cy'abakozi bo mu rugo mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabumize mu masezerano hagati ya leta y'u Burundi na Arabia Saudite. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abona bakenyezi nabigeme 11 ba mbere bariko baririmba mu gihe bari bageze ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Bariko berekeza muri Arabia Saudite. Janet Uwimana ari muri bo. Uwo mukenyezi yaturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko yahora ari umucuruza.
Narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndi ko nkora ibintu bingiza amafaranga ijana kugira nshobore guteza imbere umuryango wanjye, guteza imbere igihugu cyanjye, cyangwa ko byaba byiza cyane. Nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenye umushahara ngiye gukorera. Basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora. Ibintu mu masezerano byarimo byatumye nyendema. Icyambere nuko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi, ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi. Ikigira kabiri fise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire muri umutekano wanjye za kumeze neza cyane.
Umukenyezi wundi wo mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yaramaze gutegura imigambi azokoresha yazohembwa. Ategereje kuri indege imushikana mu kigobe cy'Abarabu yabwiye amenyesha makuru bimwe mu byo abarobera muri Arabia Saudite babwirizwa kubanza kumenya naho batabara abayisilamu.
Kuramukanya bakakuramusa salamu aleikum walahi watulahi wabarakatu, kakabisi walikuwa salamu walahi watulahi wabarakatu yo mu nzu twize kideri sahani amara yanjye nateguye kuzoca norora inkoko ngira gashiramo k'inkoko ndazorora zitamagi izindi cashira mu kigo kizindi baza kunshorera. Nyumva nezerewe cyane.
Epimene barapinda umuyobozi mukuru wajejwe ibibazo by'abarundi bakorera hanze y'igihugu avuga ko igihugu n'imiryango bazohungukira.
Tufite amasezerano yuko bazosubira kugenda abantu bashika ibihumbi 75 ni byose ko baduhaye muri Arabia Saudite. Ni kuvuga yuko abatanguye kugenda n'aba mbere koze kuguma baragenda. Murabona yuko akunko ni kanini cyane haba ku gihugu haba no kuri bo bonyene gusa imiryango yabo. Twibaza yuko bizogenda neza cyane mu gihe baronse amafaranga y'agaciro bakagarukana ga mu gihugu bonyene bakiteza imbere. Eka ni igihugu rasaba kurongera ko yuko abashomeri bazo bagabanutse mu gihugu.
Jean Bosco Bizuru n'umuyobozi nshingwa bikorwa mu ishyirahamwe ryarungitse abakenyezi n'abigeme nirimwe kuri 17 yahawe uruhusha na leta y'u Burundi yemeza ko ibintu byose byatunganijwe ku buryo atamuntu n'umwe yazobangamirwa.
Bavuye ngaha basinya amasezerano wanashima bitandukanye n'ibyahora bibaho ubavanga bafise amanimero y'amatelefone n'amadresse yose aho bazokorera kandi bazi n'umushahara bazokorera ayo mafaranga buguruje amakonte azoshikirako ishamwe ntiza kuraba canke leta y'u Burundi ngize kurakora ayo makonte yawe na makonte bijerera bo nyene bitunganye bakamira ati nakazokura ko amafaranga cyane ntawo zoyakurako bagiye biciye mu nzira iroranye kuko ubuserukizi bw'u Burundi muri Arabia Saudite buzaba bubazi hanyuma hariya bafise ababakira dufise amanimero yabo twebwe n'umuntu abakoresha turamufise nimero na adresse n'inzu tubatuza hitumbereye tuzobakurikirana ko turafise natwe abo duca ko hariya kugira ngo badufashe kwikana abantu ko batari ko barahohotewe
ibintu abavinda bavyemeza
turafise icyizere ko bizogenda neza kuko cyane gose Burundi burakurikirana kuva ngaha n'ubu listeza yasi hariya muri Arabia Saudite turafise ambasade yacu hari kubikurikirana neza turafise liste y'abagenda bose kandi kabakira niyo yibakira washaka hamika kibasikiriza n'amajansi hariya nyene bazokora n'amajansi hari wacu
Ishiramo yenetse wetu amfrere rwanya rucuruzwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ririruhutsa prime mbarubuke yene wari yobora
akane mundeza mushiramo turongoye ishiramo gishinze kugwanya urudanzo rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero namabi yakorerwa bakenyezi n'abana ONS wetu amfrere cyagomba kuri kwikeza kubera kuri icyo gikorwa cyiteka cyagize mu ruhara rudasanzwe kugira ngo gishike aho kigeze uno munsi icyo gisata kijemo amategeko ko vyari byaragaragaye muri kahise yuko icyo gisata harimo bintu byinshi bitatonze neza kandi n'ababikora batabikora hisunzwe amategeko bigatuma rero abagenda muri ibyo bihugu by'abarabu barahura n'ibibazo bidasanzwe agatika kabuka gahungabanywa eka mbere hariho n'abahasiga n'ubuzima
utuzi twari ubu mu bihugu by'abarabu ku Barundi n'utwo abakenyezi n'abigeme abagabo n'imisore nabo bariko bategurwa ariko ntibaragerwa ko abagenda bose babanza kwigishwa imico y'igihugu baroyemwo kandi bakipimisha indwara ishyirahamwe ryose ribanza gutanga ingwate y'imiliyoni 50 z'amarundi ishobora kuramira abakozi mu gihe baba bagize ibibazo ibi byategetswe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu ingingo yo gutwara abakozi biciye mu mashyirahamwe yazwi na leta yaje inyuma y'imyidogo myinshi cyane cyane y'abakenyezi bavuga ko bakorera buferi abandi bagahohoterwa hakaba n'abicwa mu gihe bari kurondera ubuzima mu bihugu by'igihugu cy'abarabu ingingo kandi izogabanya urucuruzwa rw'abantu mu gihugu muri raporo yacu yatangajwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze wo yemi kigo cya ONU kijejwe y'abimukira cavuze ko abarundi 1,735 bagurishijwe hagati 2017 2022 80% y'abacurujwe bakaba ari gitsina gore eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umuryango urwanya ruswa na karengane Transparency International Rwanda urasaba leta gushishoza mu bikorwa byo kurinda abaturage biza ariko itabashyize mu biza by'inzara Kigali asumutakaboyi
Radio y'ijwi rya Amerika imaze imyaka irenga 5 ibagezaho inkuru ku bibazo by'abaturage bimurwa mu mujyi wa Kigali no mu nyengero zawo kumpamvu zitandukanye hari abagenda bimurwa kubera ko batabasha kubaka amazu agezweho mu mijyi hari abandi bimurwa kubera ko batuye ahantu hashobora kugirira amakuba mu bihe by'ibiza hari abandi bimurwa ku nyungu z'ibikorwa bifitiye inyungu rusange muri iyi minsi mike ishize twagarutse cyane kubimurwa kubera ibiza mu mirenge ya Jabana na Gisozi ijwi rya Amerika ryagerageje gushakisha imiryango itari ya leta ngo ivuge bihagaze kuri iki kibazo umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda usanga ibikorwa leta iri mu byo gukingira abaturage ari inshingano zayo ariko uburenganzira bwa muntu ntibukwiye guhohoterwa Apollinaire Mupiganyi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango
niba koko hari umuntu warusanzwe hari uko ntatuye afite ibyangombwa byemewe n'amategeko aho ngaho leta mbere yuko inamwimara cyangwa se nibinamwimuye igomba gushyiraho n'ubundi buryo bwamufasha kugira ngo koko ubuzima bwe nibuhungabane ariko n'abahatuye bidakurikije amategeko ni ngombwa ko hatekerezwa ibisubizo ariko nanone bya bisubizo bitongera gusubiza mu kandi kaga kajyanye n'ubukene n'akandi kaga wenda umuntu abatatekereje kuko ibibazo abantu bahura nabyo bashobora guhura nabyo bitewe n'ibyo biza koko ariko bashobora guhura nabyo bitewe nanone no kuba ari ahantu hadashobora kumushyira mu mudendezo urumva rero nanone ntabwo ari ugukemura ikibazo kimwe kuko n'inzara no kurara ahantu habi kutagira kurara nabyo n'ikiza mu bindi
bamwe mu baturage bagaragaza ko abayobozi b'inzego z'ibanze batangiye kubimura abo baturage bavuga ko barimo kwimurwa hatitawe ko bafite uburenganzira ku mitungo yabo bwakubahirizwa uyu utifuje ko amazina yashyirwa hanze kubera impamvu z'umutekano ni umuturage wo mu murenge wa Gisozi
ahantu hagomba gusenywa biri gukorwa mu buryo butandukanye. Ibyo bintu ntabwo harimo gutabera muri no karitsiye yacu, harimo ahantu henshi hakomeye, harimo n'amazi akomeye. Ubona nta kibazo cy'amazi yahagera, nta kibazo rwose na gitoya. Niyo wanjye niko ameze. Umuyobozi w'umurenge nibaje akabwira abaturage muri ubwo buryo, tukamusaba inama tukavuga ngo ni gute ushobora kwimura umuturage hatabayeho expropriation, umuturage uha agaciro umutungo we, ukamubwira ngo ugiye kumwimurira ku mafaranga 90,000. Ntunamukoreshe n'inama ngo uramusobanurire byibuze, nta nama yigeze ibaho nemo. Ni agasuzuguro aho ukabona yuko nyine n'ibintu ubona bidahawe agaciro, uburimo ukabona ko ikiremwamuntu kirimo kirahatesekera, harimo akarengane kenshi.
Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubengisa Pidance yumvikanisha ko ikigambiriwe ari ukurokora ubuzima bw'umuturage. Uyu muyobozi akamara impungenge abaturage ko ntawe uzamburwa ubutaka bwe.
Ufite ibyangombwa ntabwo tumutwaye ubutaka. Turamubwiye tuti inzu ni yawe ifite ibyangombwa, ariko ahantu yubatse urabona ko ejo ushobora kukugwaho. Iba wimutse usabe kuhubaka bijyanye n'uko hameze. Ufite ibyangombwa ari hahandi ku buhaname burenze butemewe no guturwa, uwo nawe turamubwiye tuti hano hagombye kuba haragiye iki ngiki, tukamushakira ahandi ashyira igikorwa cye.
Tukamushakira ikibanza.
Yego, tusha kumushakira ikibanza akaba yakubaka biturutse n'amikoro. Ariko n'udafite amikoro n'umuturage wacu agomba gushakirwa nawe uko agomba kubaho, yaba ari ukumwubakira inzu.
Umujyi wa Kigali utangaza ko kugeza ubu maze kubarura imiryango igira ku 600 igomba kuba yimuwe mbere y'uko ibindi biye by'imvura bigera mu kwezi kwa 9. Meya Rubingisa atangaza ko muri iyo miryango yabaruwe irenze 3,200 niyo bakodesha. Aba bagiye bahabwa ukwezi kumwe kungana n'300,000 bakajya gushakisha ahandi bakwimurirwa. Uyu muyobozi yumvikanisha ko abagera ku 850 muri bari bafite amazu bo bahawe 90,000 bajya gushakisha aho bimukira. Muri rusange amafaranga 300,000 usanga n'ubundi akodesha utuzu dutoya, n'ubundi ushobora gusanga hafi y'amanegeka. Aba baturage baravuga ko aya mafaranga ari make cyane, ntacyo azabamarira.
90,000 se wakodesha hehe? Kandi ubona n'inzu nta nizo wabona hano hafi. Kandi mwese baba babwiye ngo mugende mwakodesha hagana hehe?
Oya, n'inzu zirahenze, n'abatari gusenyerwa uri kuhagera inzu ya veni ngo ni 80,000. Kandi unabona abantu turakenye.
Nanjye mfite 6, ubu se turajya kuba hehe?
Meya Rubingisa atangaza ko abasigaye nabo bazaba bimutse mbere y'ukwezi kwa 9. Uyu muyobozi yumvikanisha ko abari basanzwe bafite amazu ariko adakomeye bashobora gusaba uburenganzira bwo kuyasana bakayasubiramo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ahantu dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inyana y'ingwate yabira irebi wabo. Murangize icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA Radio yacu. Nyuma rero y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki. Maze rero mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Yeah, yeah. You are my African queen. Ooh, Lord. Ooh, Lord. Just like the sun light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright, hey. And just yesterday you came around my way, you changed my whole scenery with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And oh, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty, yeah. You are my million. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. No other cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are.